Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 2015. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 188 n'ibice 3. Turi no kuri internet radio yacu voa.com. Inshuti zacu mwese, twongeye kubasuhuza, mwiriwe neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Bwa mbere hose novuga yuko ari umutego igitero mungana umutego watezwe umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare nk'uko mwaje kubivuga mu gitondo. Yaragiye ku kazi igihe cy'isaha 12:30 mu gitondo.
Uwo ni umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi, Colonel Gaspard Baratuza, ku gitero cyangwa se igico ku mugaba w'ingabo z'u Burundi, General Major Prime. Niyo ngabo ni imwe mu makuru tubagezaho mu kanya. Amakuru kandi tuza no kuvuga ku rutonde rw'abantu leta y'u Burundi irega ko bari inyuma y'ibyo yita imigumuko yo mu kwezi kwa kane gushize, naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi bibutse imyaka 14 ishize Leta ya Amerika itewe n'abaterabwoba ba Al-Qaeda. Twongeye kubaha ikaze ku Ijwi rya Amerika. Nkuko rero tumaze kubibabwira, mu Burundi umugaba w'ingabo z'igihugu General Major Prime Niyongabo yarusimbutse. Abantu bafite imbunda kugeza ubu bataramenyekana bamuteze igico mu murwa mukuru Bujumbura. Yari arimo rarajya ku kazi nk'uko bamaze kubyumva, maze barasa ku modokari ariko ntacyo yabaye. Gusa bane mu bamurinda bitabye Imana, abandi bapfuye ni umupolisi kazi n'abantu babiri mu bagabye igitero. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Ishyirahamwe Reporters Sans Frontières ryasohoye itangazo aho rivuga ko ubutegetsi bw'i Bujumbura buguma buremera ubwigenge bw'amenyesha makuru bakiri ko barakorera mu Burundi. Inyuma y'aho amaradiyo yigenga asamburiye kuva mu kwezi kwa gatanu, ubutegetsi bw'i Bujumbura bujukiye gutera ubwoba ikimenyesha makuru iwacu. Umuhanuzi wa Perezida w'Irinyamitwe yarifatiye mu gahanga ico kinyamakuru iwacu kubera ibyo yanditse bitamushimishije. Antoine Kaburahe arongeye ico kinyamakuru, yavuze ati ubwigenge bw'imenyesha makuru n'abamenyesha makuru nico kimenyetso ca demokarasi.
Uyu munsi abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibutse imyaka 14 imishize Leta ya Amerika itewe n'abaterabwoba ba Al-Qaeda ya Usama Ben Laden, ubwo hari ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 2021. Perezida Obama na Madamu we Michelle bunamiye abo byahitanye, baceceka akanya k'umunota mu busitani bwa White House aho Perezida Obama akorera hano i Washington. Imihango yo kwibuka kandi yabereye hafi ya Washington kuri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu aho indege imwe yituye, i New York aho indege ebyiri zagongeshejwe imiturirwa ibiri ya World Trade Center, ni Shankville muri leta ya Pennsylvania, ni mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho indege ya kane yahanukiye. Abantu bose hamwe baguye muri ibyo bitero baragera ku 300.
Leta ya Cuba yemeye kurekura abanyororo 3,500 imbere y'uko umwungeri wa Kiliziya Katolika Papa Francis agendera ico gihugu muri uku kwezi. Buzoba bubaye ubwa mbere muri ico gihugu hari kugwa abanyororo bangana uko kuva Fidel Castro afata ico gihugu hari mu 1959. Iyo ngingo yafashwe n'inama ya Leta, umuntu wo kwita nk'inama nshikiranganje ya Cuba ku munsi wa gatanu. Iyo nama ariko ntiyatomoye kwabo barekuwe n'ubutegetsi bwa Cuba cyangwa amashyirahamwe arwanya agateka kazi na muntu bufatwa nk'abanyororo bapfungwa ibya politike. Icamenyeshejwe ni uko atazorekugwa yagirizwa guhungabanya inzego za Leta, ico cahano cikaba gifatwa nk'icaca politike. Umurwi w'abarekurwa rero ni nk'abarenza imyaka 60 canke abakiri bato badashika n'imyaka 20 abanyororo atakindi bagirizwa canke abazoheza igihano cabo mu mwaka uza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Ibihugu bine ibyo mwishira hamwe igihugu bya Buraya biriko birangwa mu gambi w'ibyo bihugu wo kugabangana impunzi zivuye cyane cyane mu bihugu by'abarusi by'abarabu ku rugero rw'ibihumbi 160 ibyo bihugu byinshi biri mu buseruko bwa Buraya ari byo Hongiriya ya Republika Czech Polonye na Polonye hamwe na Slovakia bitifashe neza mu butunzi
Muracyumva rero radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ayo yariyo makuru yo hirya no hino ku isi ndetse no mu Burundi noneho tugiye ku makuru yo mu biyaga bigari duhere rero mu Burundi Alphonse
mu Burundi amakuru yo mu Burundi rero abantu indwi baguye mu gitero c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Major Niyongabo Iyi nkuru twayiteguye na Fidelite ishatse numenyesha makuru wi radio ijwi rya Amerika ibujumbura.
Icyo gitero cyakozwe ku butwara ibiro bikuru by'igisirikare General Major Prime Niyongabo cyabereye ku ibarabara rya Bujumbura Rumonge hagati y'ikiraro cya Muha na Lycée International. Uyu n'umunyagihugu adandariza mu cungararo yahabereye icyo gitero.
Neza na neza hari nk'isaha 12 zo mu gatondo na 1:45 cyabereye ngaho impande yo kuri International nyene ahantu je na iko ndadandaza nyene mahakiri mu gatondo aho ariko bararengana n'imodoka. Ama rero numva ikintu gitoritse bwa mbere mbere nibazana n'ipine y'imodoka itobotse ndungurutse gatoyi. Barero baraheshe cyandugara ndo biko mutima barapupura barasubira nyene
ngushikanganye bwo kwivuna abansi itangazo basohoye bamenyesha yuko hambavuye basikare batatu bapfuye hariho abandi batandatu bakomeretse ariko baravugwa n'umusivile umwe yahitanwe n'ico gitero uyo nawe akaba yarasanzwe akora mu bushikiranganje bw'umutekano akaba yahitanwe n'ico gitero yari mu modoka imutwaye ku kazi Ku ruhande rero rw'abateye ico gitero naho bavuga yuko babiri bapfuye umwe nawe yakomeretse yafashwe ikinyi naco mu gitangazo bavuga nuko batoye inkoho iri mu bwoko bwa zimwe zitera amarokete bongera batora amakalashnikov atatu ico natwe twiboneye nuko muri abo bapfuye bivugwa ko bakoze ico gitero bari bambaye umwambaro wa gisirikare kandi biziga vyabo bikaba vyavuye kuri iryo barabara higeje isaha 5 zirenga ico gitero giheza kuba Igice cy'ibarabara ya Bujumbura Rumonge cyaciye cyugagwa uhereye aho inyubakwa ya Mituelle gushika ahari Lycée International. Ingo nazo ziri mu micungararo yahabereye ico gitero aho ni nko muri kinanira ya gatatu ku ibarabara rya mbere ryinjira uvuye ku kiraro cya Muha zahavuye gisakwa nk'uko twabyiganiwe n'abazibamwo.
Wase kugurura ba Rumena. Batubwira ati nitwe twabanyegeje nitwe twababitse ati tubasokorore abantu bakiri miyabaga inkumi n'imisore bose babajyana ikasi n'abatama ayo n'abatama bakomeretse gose bababaye umusodumwe araza ashaka kutwica arahiga bayonete yambugita bakoresha arayibura acaja kuyaka mugenzi we arayimwima bazanye inzigo baje bashavuye twere baca baduta ku bintu tutazi byose bamenye niho baca batwara amatelefone naho babo yifise mu mufuko yayikubwira ngo kurayo uzana nkubikira gaca bitwara
aho nyine habe ico gitero hari n'umuhana twinjiyemwo dusanga abaho bamwe bose batwawe uyu numwe batuti yabo twasanze yaje kuraba uko byagenze
ico gitero caba baca binjira ngaha mu rupangu barashwaraho bose babavyuye bakiryamye bakere mu mapinjama bace babatwara uko nyene babakwe mu bitanda no mu kwinjira mu vyumba vyabo vyose n'imiryango yose bamenaguye
ntimuziyo bayire
ubu ntituziyo bari
mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ryasomwe n'umuvugizi w'igisirikare Colonel Gaspard Baratuza rivuga ko intumbero y'ico gitero ko ari gucanishamwo abasirikare
nta yindi ntumbero bagamije atari ukubizamwo ubwiyunge bw'igisirikare cacu muziyo cavuye hamwe no gufatana mu nda ku kiranga kuva kigiye hamwe mu mwaka w'2025 ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi n'abakwitaho abahoze ku rugamba busavye abasirikare bose gutekana aho bari hose kuguma bafatanye mu nda kandi bagume bashize hamwe bubasaba kandi kwirinda abashaka kubacanishamwo kugira bashikire inyungu zabo
Tuwamenyeshe yuko igihe Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare ko arasoma rino tangazo ntiyatwemereye ko tubaza ikibazo na kimwe. Ikinyacyo twamenyesha nuko igihe twaca kugira abajya Bujumbura rumwe igihe cy'isaha 6:00 twasanze uruja n'uruza ruri ukuri kwamye I Bujumbura Fidelite ishatse ku bw'ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri ico gitero nyene ca General Niyongabo umuvugizi w'igisoda cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza yatangaje ko bataramenya neza na neza abagikoze Colonel Baratuza rero yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ubwa mbere hose no vuga yuko ari umutego igitero mungana umutego watezwe umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare nkuko maje kubivuga mu gitondo yaragiye ku kazi yeti saha 12:30 mu gitondo hari hafi y'ikiraro cha muha kwibarabara rikuru rya gatatu ubujumbura uja mu rumonge bita RN3 ababigize gushika ubundi ntibaramenya neza na neza idonido bimwe biciye mu butungane abaribo ariko ko hariho abapfuye babiri hamwe n'uwafashwe yakomeretse muri bo twibaza yuko ubutungane n'abagije gutohoza neza bazobikororera ko kugira bamenye na cyane cyane ababikoze kubera uwoye yafashwe avuga ariko aravugwa niyakira bazoheza bamubaze hanyuma bamenye neza neza ababitunganije ababikoze abari uwe ntawo shoka avuga ati ninaka iyo bayihenze cyane
uyo muntu yakomeretse ni umusirikare ni umusivile uyo muntu ni inde
yari mu Burundi yari yambaye impuzu za gisirikare twibaza yuko ashobora kuba ari mu bataye umurongo b'abasirikare mugabo nta kindi kirenga aho no kuvuga byinshi ngira ngo bazabimaza bijejwe bahize babikorereko
haraheze iminsi itari mike ka indwi zitari nke abandi bategetsi ba gisirikare bagandaguwe General Adolphe Nshimirimana eka no mutegetsi yahoze yarongoye igisirikare cy'u Burundi bikomagu abasirikare boba bari kwarondegwa canke bahoze arabasirikare bararondegwa cyane gose muri iminsi mu Burundi
ntitwovuga uko mugabo iyo bishitse ububisha nk'ubwo abantu baravira hasi rimwe bafite umutima wo gukunda igihugu bakaziyamiriza ari nacyo gituma muri iri tangazo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaba abahoze ku rugamba bwiyamirije ubwo bube gito bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bwateye ivyatsi ububisha nk'ubwo nta n'umwe nta muntu akunda igihugu kwiyamiriza ibyo bintu ni ngendo mbi igayitse tutamenyere ngaha mu Burundi kandi inzego ibijejwe haba igipolisi ibisirikare n'abandi bose bari ko barakora ibishoboka kugira ngo bagwanye ako kabikabisha
mu gihe uyo mutego wakozwe n'abari mu gisirikare cy'u Burundi iyo nkuru ntiyo iteye ubwoba imigambi muse niye kugira ngo ntagire ibitero nk'ivyo bisubira kubandanya
abatunganya ibintu be n'ivyo n'abagomba bafise intumbero yugushaka gucanishamo inzego zisangwe ziyunze kandi zavuye ahantu tuzi hari habatagiye ngo rero nokubona yuko kuva mu 2005 gushika ubu abasirikare bagiye hamwe bakaba bakora ibikorwa byiza bihambaye habanga mu gihugu cyacu no mu makungu hari habatanezerwa iyo babonye bariko bahayagiza izo ntwari nibaza yuko rero hari habantu bashaka guca hirya no hino kugira ivyo babisukemwe amazi mabisi mugani baza yuko tubwira bumva kandi n'abasirikare baciye ubwenge basanzwe bafise urunani bafundikiye ku mugozi umwe udacika icyo indazi yuko bakize
mu bitero byabaye imbere vya ibitero vyahitanye ubuzima bwa Adolphe Nshimirimana hakoreshejwe ibigwanisho vyo mu bwoko bukomeye cyane rwose murashaka kutubwira ibigwanisho vyakoreshejwe n'uyo murwi wateze abasirikare bimeze gute
turavye kuvyo kuvyafashwe hariho ibigwanisho vyafashwe hambavu y'abapfuye no babwira hapfuye babiri muri abo bari bateye uwundi arakomereka ngo yafashwe niwe tuzonavuga byinshi hariho inko y'ubwoko bwa mitrayeze yafashwe nini mbe inko itera amaroketi imwe yafashwe nayo hamwe n'inko zitatu za Kalashnikov izo nzo zakozwe koreshejwe mugahariho n'amagrenade yatewe barayafise
ivyo bigwanisho n'ibigwanisho vya by'igisirikare cy'u Burundi
ivyo uruko byafashwe nibaza yuko bari kubararaba yuko inomero bihuye n'izo ziri mu gisirikare cyacu mugagushika ubu nta na kimwe cyerekana yuko ari zavuye mu makambi yacu bisaboneka yuko bazikuye ahandi nico gituma rero bariko barabandanye na wa mugambi gukura ibigwanisho mu gihugu hagati abitunze batafite uburenganzira
Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda uwo rero yari umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza ku gico cyagabwe ku mugaba mukuru w'ingabo z'Abarundi General Niyongabo noneho tujye mu Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatashye urugomero rw'amazi azakoreshwa mu bikorwa byo kuhira imyaka mu misozi yo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Abaturage baboneyeho bamusaba kubakura mu rujijo akavuga niba azakomeza gutegeka u Rwanda. Ni inkuru ya Eric Bagiruwo Busa.
Ataha ku mugaragaro urugomero ruzafasha kuhira imyaka mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, umukuru w'igihugu Paul Kagame yashimiye muri rusange abaterankunga bose bagize uruhare rukomeye ngo urugomero ruhagaze ku gaciro ka miliyari 6 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda rubashe kubakwa. Asaba abaruturiye n'abandi kuzarubyaza umusaruro. N'urugomero ubuyobozi bwa Nyanza buvuga ko rwagize ingaruka kuva rwubakwa na nyuma yaho, kuko rwahaye imirimo abaruturiye mu kubaka kandi ngo bwongereye n'umusaruro. Uru n'urugomero kandi ruzifashishwa mu kuhira ibihingwa imusozi kuri hegitari zisaga 300, gahunda itamenyerewe mu Rwanda. Uru rugomero ruzarengera abaturage bo mu mirenge 3 Nyagisozi rwa Bicuma na Cyabakamye mu karere ka Nyanza. Hafi yarwo hahinze urusenda, stevia ari cyo gihingwa kivamo isukari, imbuto n'imboga byose byoherezwa mu mahanga. Nubwo yashimye abaterankunga bafashije mu kubaka uru rugomero rw'amazi, Bwana Kagame ntiyabuze no gukangurira abaturage gufatanya n'abikorera mu bikorwa by'ubuhinzi buteye imbere, kuko ngo bitanga umusaruro ku gihugu ndetse n'ababikora ku giti cyabo.
Nagira ngo nkangurire abaturage muri rusange mwese, na cyane nkangurire abikorera bafite uburyo bashobora gufatanya n'abaturage bakajya muri ibyo bikorwa, abaturage bakunguka, ariko n'uwashoye imari na wakunguka, byose birashoboka. Maze kubona igishoboka, hasigaye tugafatanya ibikorwa byongera umusaruro, ariko tugafatanya n'ibikorwa bishaka amasoko yo hanze. Ibintu byinshi biba mu Rwanda bishobora guhingwa cyangwa n'ibindi bishobora kuhakorerwa birashakwa hanze, bifite amasoko, bizana amadolari menshi. Ariko turacyafite ikibazo cyo kugira ngo tujye mu bikorwa byinshi bituma uwo musaruro uzamuka, noneho bikajya kuri ayo masoko, no kuri ayo masoko tukavanamo ibitubutse. Ibyo nibyo mbasaba rero.
Nk'ibisanzwe yasuye abaturage muri iyi minsi hari inkubiri yo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame asubire kwitoreza gutegeka u Rwanda. Ni gake Bwana Kagame ava mu baturage yasuye batamusabye ko ibyo bamaze kugeraho kubwe byakomeza gusigasirwa ari ubarangaje imbere nk'umukuru w'igihugu. Bwana Bizumuremyi mu karere ka Nyanza yasabiye bagenzi babinyujije mu muvugo yari yateguriye Perezida Kagame.
Gusaba by'abahanzi birasanzwe mu gusaya ukareka mbisabire abanyarwanda mwese by'umwihariko abatuye Nyanza. Niba ikipe itsinda idahinduka, umutoza wayo yaba ajya he kandi umushinga w'itegeko nshinga ritwe shingiro ryayo. Igikuru ni igikumwe ku bikorwa. Munyarwanda huri hose y'impanura yigira impamba n'abari hanze mu byimakaze, tuzabazaniriza impano Rwanda Day d'origine, tuzataramane duhige duhigika amahanga yose.
Ntibyahereyeho kuko undi muturage nyuma yo kumugezaho ikibazo cye cyari kimaze imyaka cyarazinditswe n'inzego z'ibanze, yamusabye no kumukura mu gihirahira akamubwira niba yiteguye gukomeza gutegeka. Ni ikibazo kitari kure y'iby'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakunze kubazwa n'itangazamakuru.
Akabazo kamatsiko nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aho unyuze nk'umunyarwanda baravuga bati ntiyari yatwemerera ngo nyamara duhagarare dushikamye. Nyakubahwa amaze amatsiko.
Ikibazo cyawe ni icya rusange
rwose,
gifite inzira kinyuramo, ubwo ibisubizo bizaboneka muri iyo nzira.
Ibyifuzo n'ibibazo by'abaturage kuri iyi ngingo yo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame akomeze gutegeka byo, bimwe mu bisubizo byabyo bizava kuri komisiyo y'abantu barindwi bayobowe na Dr. Yamuremye, yemejwe n'inama y'abaminisitiri ikaba yanamaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ngo ifashe kwihutisha kuvugurura itegeko nshinga. Urugomero rwa Nyanza rwatashywe ku mugaragaro, byitezwe ko Nyanza bagiraga ibihe by'ubuhinzi inshuro ebyiri bizaba bitatu, biri mu ntumbero ya guverinoma y'u Rwanda iteganya ko manda ya kabiri ya Perezida Kagame izarangirana na 2017. Kuhira imyaka mu bishanga n'imisozi bizaba kuri hegitari 2027 bikagera byibura kuri hegitari 40. Eric Bagiruwubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, dukomereze mu Rwanda. Minisitiri ushinzwe iterambere mpuzamahanga mu Bwongereza, Grant Shapps, ari mu ruzinduko mu Rwanda. Yashyize umukono ku masezerano y'inkunga ingana na miliyari zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwongereza rero bwahaye u Rwanda. Nyuma y'uwo muhango yaganiriye n'abanyamakuru, ikigano cyabo kibanze ku mubano w'u Rwanda n'Ubwongereza, ku kibazo cya BBC no ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga ry'u Rwanda. Asumuta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Minisitiri ushinzwe iterambere mu Bwongereza, Grant Chaps, aravuga ko ku gihugu cye guhindura itegeko nshinga bidashoboka, ndetse nawe ubwe atabyemera. Ko ariko ku ruhande rw'u Rwanda, guhindura itegeko nshinga byareberwa mu ishusho ry'aho igihugu cyavuye n'aho kigeze. 3-2-1 papier. Mu ruzindiko arimo mu Rwanda, Minisitiri ushinzwe iterambere ry'Ubwongereza yasuye ibikorwa binyuranye Leta y'Ubwongereza ifasha mu Rwanda, anashyira umukono ku nkunga igihugu cy'Ubwongereza cyateye u Rwanda inkunga ingana na miliyari 30 mu mafaranga y'u Rwanda. Iyi nkunga izakoreshwa mu kuzamura uburezi bwa bose. Minisitiri yabajijwe ibibazo n'itangazamakuru cyane byagarutse ku birimo gukorwa ubu mu Rwanda byo gushaka guhindura itegeko nshinga. Minisitiri w'Ubwongereza yavuze ko nubwo we ku giti cye ndetse n'igihugu cye badashyigikiye ibyo guhindura itegeko nshinga, ariko ko hari igihe abantu barebera ibintu mu ishusho yaguye. Yatanze urugero rw'aho u Rwanda rugeze rwiyubaka. Yavuze ko guhindura itegeko nshinga nubwo igihugu cye kitabishyigikiye, ariko bitazahagarika inkunga igihugu cye giha u Rwanda, kuko igezwa ku bayikeneye aribo baturage. Ifatwa rya Jenerali Karenzi Karake wafatiwe mu Bwongereza mu kwezi kwa gatandatu akaza kurekurwa naryo ryagarutsweho. Abanyamakuru babaza Minisitiri n'ibigihugu cye kitazasaba u Rwanda imbabazi. Minisitiri yongeye gushimangira ko mu Bwongereza bubahiriza ubwigenge bw'inzego, ko guverinoma itivanga mu mikorere y'ubutabera. Abajijwe uko abona ikibazo cya BBC gahuza imiryango yafunzwe, avuga ko atibaza ko na BBC ubwayo yumva ko iriya atari programu yari ikoze neza, ko yabivuganyeho n'umukuru w'igihugu Paul Kagame ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo. Bakaba bategereje itangazwa rya raporo ku igenzura ririmo gukorwa na BBC ubwayo ishobora gusohoka mu kwezi kwa 10. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete wasinyiye iyo nkunga yatewe u Rwanda yavuze ko iyi nkunga ya Leta y'Ubwongereza yahaye u Rwanda ishimangira umubano mwiza usanzwe uri hagati y'ibihugu byombi, ikazafasha mu gukemura ireme ry'uburezi. U Rwanda ruzakoresha aya mafaranga mu gihe cy'imyaka 4 akazarufasha muri gahunda yarwo y'uburezi kuri bose. Leta y'Ubwongereza isanzwe itera inkunga u Rwanda mu nzego zitandukanye harimo ubuhinzi, ibidukikije, uburezi n'ibindi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu turimo turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda murimo muratwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Kandi nk'uko mubizi turi no kuri Facebook VOA Radio Yacu, turi no kuri internet radioyacu.com. Thank you. Ijwi rya Amerika rero nshuti zacu mukanya turaba dushoje ibiganiro bitangira samwe n'igice bikagera sambiri n'igice none muyo muretse tubanze tubibutse mu magambo make amakuru twabagejejeho nkuko rero mubizi mu Burundi umugaba w'ingabo z'igihugu General Major Prime Niyongabo yarusimbutse abantu bafite imbunda bataramenyekana kugeza ubu uko bikwiye bamuteze igico mu muhanda ajya ku kazi mu gitondo mu murwa mukuru Bujumbura noneho barasa imodoka yari mutwaye nizo abari bamuherekeje barimo abamurinda bari barimo we ntacyo yabaye ariko abamurinda bane bitabye imana abandi bapfuye n'umupolisi kazi umwe n'abantu babiri mubagabye igitero nkuko rero umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Baratuza amaze kubitubwira mukanya hari umuntu wakomeretse bamufashe ubu ngubu barimo baramuvura Colonel Baratuza yizeye rero ko namara gukira azatanga amakuru nyayo ku bantu bagabye icyo gitero ku mugaba w'ingabo z'u Burundi General Major Prime Niyongabo kandi ngo bafashe nibibunda birimo mitrailleuse nirasa za roketi bibunda ro bikomeye
ikindi cavuzwe nuko umuvugizi w'igisirikare yavuze yuko akirikare kugira ngo bashobore kumenya uwo ba yakoze icyo gitero ariko yuko nkuko bikogwa ubutungane mu minsi za buzokora amatohoza hanyuma uwakoze cyangwa wakoze kindi agaheza akamenyekana ayandi makuru twayashikirije nuko ishirahamwe Reporters Sans Frontières ryasohoye itangazo aho rivuga ko ubutegetsi bw'Ujumbura buguma buremera ubwigenge bw'amenyesha makuru bakiriko barakorera mu Burundi ubona ko ari bimake nyuma yaho amaradio yigenga asamburiwe aho no kuva mu kwezi kwa gatanu aho ubutegetsi bw'Ujumbura ubu bwijukiye gutera ubwoba kimenyesha makuru iwacu kirongowe na Antoine Kaburahe
Alphonse Nkunganire Reporters Sans Frontières muri iryo tangazo yashyize ahagaragara iramagana urugomo no ku banyamakuru barimo Ciza Jean-Claude wakoreraga ikigo cya radio na television bya leta RTNB ubakorana na television yo mubirigi RTBF na radio RFI y'abafaransa RSF iramagana kandi ihohoterwa ry'abandi banyamakuru Vyizigiro Jimmy Elvis w'umuryango La Benevolencia ukora ibiganiro bya radio bigamije kwigisha ubwiyunge Nibigira Gerard wa radio RPA igitega mu mbabarire na Ndayishimiye Emmanuel wa radio Bonesha imurambya naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi abaturage bibutse imyaka 14 bamaze batewe n'abaterabwoba ba Al-Qaeda ya Osama Ben Laden ubwo hari ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2021 uwo munsi abihebyi bayobeje indege nye zitwara abagenzi ebyiri zibazigushije ku miturirwa ibiri yitwa World Trade Center y'i New York indi yaguye ku nyubakwa ya Ministeri y'Ingabo z'Igihugu hano hafi ya Washington hanyuma iya kane igwa mu gisambu ahitwa Shankville muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho indege ya kane rero yahanukiye aho hose habereye imihango yo kwibuka ariko by'umwihariko na President Barack Obama na madamu we Michelle bunamiye abahitanywe n'ibyo bitero baceceka akanya k'umunota mu busitani bwa White House aho President Obama akorera rero hano i Washington abantu bose bahitanywe n'ibyo bitero baragera ku 300,000 Nshuti zacu rero turabashimiye cyane ku buhanga bw'ibyuma hari Elvin Sangano na ingenieur bafatanije kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi
na Alphonse Ndayikengurukiye
turabashimiye rero ngaho mugire umugoroba mwiza kandi mukomeze munagerwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.